Foreign Service Institute, Kirundi Basic Course, Unit 16, Basic Dialogue, Dialogue 1 for Learning.
Urondera. Urondera. Nhamajuro ondera. Nhamajuro ondera. Madamu, nhamajuro ondera. Madamu, nta majuro ondera. Zanandave. Zanandave. Ndayaro ondera. Zanandave. Ndayaro ondera. Zanandave. Meza chane. Meza chane. Usangari meza chane. Usanga ari meza cyane. Raba, usanga ari meza cyane. Raba, usanga ari meza cyane. Kwakomeye. Kwakomeye. Ndabe kwakomeye. Ndabe kwakomeye. Ndayapime ndabe kwakomeye. Ndayapime ndabe ko akomeye. Akomeye yose. Akomeye yose. Amagi yanje akomeye yose. Amagi yanje akomeye yose. Oya, amagi yanje akomeye yose. Oya, amagi yanje akomeye yose. Nka yose. Nka yose. Yari mabi nka yose. Yari mabi nka yose. Mucumweru gishize. Mucumweru gishize. Ayo naguze mucumweru gishize. Ayo naguze mucumweru gishize. Ayo naguze mu cumweru gishize yari mabi nka yose. Ayo naguze mu cumweru gishize yari mabi nka yose. Ameza. Ameza. Ndagutorere mu ameza. Ndagutorere mu ameza. Rorera ndagutorere mu ameza. Rorera ndagutorere mu ameza. Mirongo ibiri. Mirongo ibiri. Ntoreramwo mirongo ibiri. Ntoreramwo mirongo ibiri. Nguha amafaranga ngahe. Nguha amafaranga ngahe. Umpa mirongo ibiri nyene. Umpa mirongo ibiri nyene. Ayandi. Ayandi. Ejo uranzanira ayandi. Ejo uranzanira ayandi. Ngayo. Ejo uranzanira ayandi. Ngayo. Ejo uranzanira ayandi. Tuzobona nejo. Tuzobona nejo. Urakoze cyane madamu. Tuzobona nejo. Urakoze cyane madamu. Tuzobona nejo.
Dialogue 1 for fluency.
Madamu, nta majuro ondera. Ndayarondera, zana ndabe. Raba, usanga ari meza cyane. Ndayapime ndabe ko akomeye. Oya, amagi yanje akomeye yose. Ayo naguze mu cumweru gishize yari mabi nka yose. Rorera ndagutorere mu ameza. ntoreramwe 200. Ngo ha amafaranga ngahe? Umpa 200 nyene. Ngayo ejo uranzanira yandi. Urakoze cyane madamu. Tuzobona nejo.
Dialogue 2 for learning.
Wayaguze nande? Wayaguze nande? Aya magi wayaguze nande? Aya magi wayaguze nande? Nayaguze na Yohani. Nayaguze na Yohani. Ku munsi wa mbere. Ku munsi wa mbere. Yayazanye ku munsi wa mbere. Yayazanye ku munsi wa mbere. Igihe yari hano. Igihe yari hano. Nta magi yari afise. Nta magi yari afise. Nta magi yari afise igihe yari hano. Nta magi yari afise igihe yari hano. Oya nta magi yari afise igihe yari hano. Oya nta magi yari afise igihe yari hano. Kuwa kabiri. Kuwa kabiri. Amagi yayazanye kuwa kabiri. Amagi yayazanye kuwa kabiri. Ari mashasha. Ari mashasha. Kwaya amagi ari mashasha. Kwaya amagi ari mashasha. Yavuze kwaya amagi ari mashasha. Yavuze kwaya amagi ari mashasha.
Dialogue 2 for fluency.
Aya magi wayaguze nande? Nayaguze na Yohani. Yayazanye ku munsi wa mbere. Oya, nta magi yari afise igihe yari hano. Amagi yayazanye kuwa kabiri. Yavuze ko aya magi ari mashasha.
Exercise 1. Hodiernal versus Hesternal past in the conjunct form. A practice in differentiation between these two forms. Diphonic subject prefixes. In this exercise and in other exercises like it, listen to the two phrases as spoken on the tape, and then reply same or different. After you've had time to reply, the voice on the tape will give you the correct answer. Part A.
Ngaronse iki? Ngaronse iki?
Different.
Ngaronse iki? Mwaronse iki?
Same.
Mwaronse iki? Mwaronse iki?
Different.
Mwaronse iki? Mwaronse iki?
Same.
Mwaronse iki? Mwaronse iki?
Different.
Mwaronse iki? Mwaronse iki?
Different.
Mwaronse iki? Mwaronse iki?
Same.
Mwaronse iki? Mwaronse iki?
Different.
Mwaronse iki? Mwaronse iki?
Same.
Mwaronse iki? Mwaronse iki?
different. Part B.
Twakoze iki? Twakoze iki?
Different.
Twakoze iki? Twakoze iki?
Same.
Twakoze iki? Twakoze iki?
Different.
Twakoze iki? Twakoze iki?
Same.
Twakoze iki? Twakoze iki?
Different.
Twakoze iki? Twakoze iki?
Same.
Twakoze iki? Twakoze iki?
Same.
Twakoze iki? Twakoze iki?
Different.
Twakoze iki? Twakoze iki?
Different. Part C.
Baturutse he. Baturutse he.
Different.
Baturutse he. Baturutse he.
Same.
Baturutse he. Baturutse he.
Different.
Baturutse he. Baturutse he.
Same.
Baturutse he. Baturutse he.
Same.
Baturutse he. Baturutse he.
Different.
Baturutse he. Baturutse he.
Different.
Baturutse he. Baturutse he.
Same.
Baturutse he. Baturutse he.
Different. Exercise 2. The hodiernal versus hesternal tenses. Practice in identification with diaphonic subject prefixes. Here the practice is in identification and not in differentiation. In part A, you will find the verb stems used in exercise 1. Reply, hesternal or hodiernal.
Mwaronse iki?
Hesternal.
Mwaronse iki?
Hodiernal.
Baturutse he?
Hesternal.
Baturutse he?
Hodiernal.
Twaronse iki?
Hodiernal.
Baronse iki?
Hesternal.
Mwakoze iki?
Hesternal.
Baronse iki?
Hodiernal.
Mwaturutse he?
Hesternal.
Twakoze iki?
Hodiernal. Part B, just like the first part of the exercise, except that other verb stems than those used in exercise 1 are found here.
Bageze he.
Hesternal.
Bageze he.
Hodiernal.
Mwashitse he.
Hesternal.
Baguze iki?
Hodiernal.
Mwasomye iki?
Hesternal.
Batetse iki?
Hesternal.
Mwamesuye iki?
Hodiernal.
Mwaronde yichi.
Odierno.
Baguzichi.
External.
Mwatetsichi.
Odierno. Exercise 3, odiernal versus esternal in conjunct forms. Practice in differentiation with monophonic subject prefixes. Again, listen to pairs of utterances and reply same or different. Part A.
Nakozichi. Nakozichi.
Different.
Nakozichi. Nakozichi.
Same.
Nakozichi. Nakozichi.
Different.
Nakozichi. Nakozichi.
Same.
Nakozichi. Nakozichi.
Different.
Nakozichi. Nakozichi.
Different.
Nakozichi. Nakozichi.
Same.
Nakozichi. Nakozichi.
Same.
Nakozichi. Nakozichi.
Different.
Nakozichi. Nakozichi.
Same. Part B.
Waronsichi. Waronsichi.
Different.
Waronsichi. Waronsichi.
Same.
Waronsichi. Waronsichi.
Different.
Waronsichi. Waronsichi.
Same.
Waronsichi. Waronsichi.
Different.
Waronsichi. Waronsichi.
Different.
Waronsichi. Waronsichi.
Same.
Waronsichi. Waronsichi.
Different. Part C.
Yaturutsehe. Yaturutsehe.
Different.
Yaturutsehe. Yaturutsehe.
Same.
Yaturutsehe. Yaturutsehe.
Different.
Yaturutsehe. Yaturutsehe.
Same.
Yaturutsehe. Yaturutsehe.
Different.
Yaturutsehe. Yaturutsehe.
Different.
Yaturutsehe. Yaturutsehe.
Same.
Yaturutsehe. Yaturutsehe.
Same. Exercise 4. Again, odiernal versus esternal conjunct. This time, instead of differentiation, identification. Monophonic subject prefixes. Reply, esternal or odiernal.
Nakozichi.
External.
Nakozichi.
Odiernal.
Waronsichi.
Odiernal.
Yaturutsehe.
External.
Wasomnichi.
External.
Yatetsichi.
Odiernal.
Wamesuyichi.
External.
Washitsehe.
Odiernal.
Yagezehe.
External.
Waguzichi.
Odiernal. Exercise 5, again, hodiurnal versus hesternal conjunct forms. Again, practicing identification, but this time the monophonic and diphonic subject prefixes are mixed in together. Again, reply hodiurnal or hesternal.
Yatetse iki?
Hodiurnal.
Bagezehe.
Hodiurnal.
Mwaronse iki?
Hesternal.
Twakoze iki?
Hodiurnal.
Wakuzehe.
Hodiurnal.
Mwaturutsehe.
Hesternal.
Basomye iki?
Hodiurnal.
Bamesuye iki?
Hesternal.
Yamesuye iki?
Hesternal.
Washitsehe.
Hodiurnal. In exercise 6 and some of the exercises that follow, the student is now expected to produce the same forms which he has first differentiated and then identified in the preceding exercises. Exercise 6, the hesternal conjunct form of various verbs.
Gukora. Wakoze iki mu gitondo? Gukora. Wakoze iki mu gitondo? Kubona. Wabonye iki mu gitondo? Kwiga. Wize iki mu gitondo? Gusoma. Wasomye iki mu gitondo? Kuronka. Waronse iki mu gitondo? Kwandika. Wanditse iki mu gitondo?
Exercise 7, production of the hesternal conjunct forms of various verbs.
Utangura. Yatanguye saa sita. Gutangura. Yatanguye saa sita. Kubyara. Yabyaye saa sita. Kuzimira. Yazimiye saa sita. Gushika. Yashitse saa sita. Kugenda. Yagiye saa sita. Guhindukira. Yahindukiye saa sita.
Exercise 8, the hesternal tense in forms with and without object prefixes.
Kumara. Wamaza kazejo. Nakamazejo. Kumara. Wamaza kazejo. Nakamazejo. Kuronga. Waronsi ketejo. Nariro onsejo. Kwiga. Wizi cho gitabejo. Nachizejo. Kwibagira. Wibagira ikaramejo. Nayibagiyejo. Kubabarira. Wababarire Yohanejo. Namubabariyejo. Kugaruka. Wagarutse muhirejo. Nahagarutsejo. Kurima. Warimye amashejo. Nayarimyejo. Kugorora. Wagoroye impuzu zose. Nazigoroye zose.
Exercise 9, hesternal versus hodiurnal tenses with monophonic subject prefixes and with object prefixes.
Gukora. Yabikoze uyu munsi. Yabikoze ejo. gukora. Yabikoze uyu munsi. Yabikoze ejo. Kuzana. Yabizanye uyu munsi. Yabizanye ejo. Gupima. Yabipimye uyu munsi. Yabipimye ejo. Gushika. Yashitse uyu munsi. Yashitse ejo. Kugaya. Yagaya akazi uyu munsi. Yakagaye ejo. Kugenda. Yagiye uyu munsi. Yagiye ejo.
Exercise 10, Hesternal versus Hodiernal, with diphonic subject prefixes and with object prefixes.
Gukora. Babikoze uyu munsi. Babikoze ejo. Gukora. Babikoze uyu munsi. Babikoze ejo. Kuzana. Babizanye uyu munsi. Babizanye ejo. Gupima. Bayapimye uyu munsi. Bayapimye ejo. Gushika. Bashitseho uyu munsi. Bashitse ejo. Kugaya. Babigaye uyu munsi. Babigaye ejo. Kugenda. Bagiye uyu munsi. Bagiye ejo.
Exercise 11, the Hesternal tense, affirmative versus negative.
Kuza. Baje ejo. Ntibaje. Kuza. Baje ejo. Ntibaje. Gutangura. Batanguye ejo. Ntibatanguye. Gufasha. Bamufashije ejo. Ntibamufashije. Kuzimira. Bazimiye ejo. Ntibazimiye. Kwiga. Bize ejo. Ntibize. Guhindukira. Bahindukiye ejo. Ntibahindukiye.
Exercise 12, the Hesternal tense, indicative versus participial.
Kuza. Yaje ejo. Nkeka yaje ejo. Kuza. Yaje ejo. Nkeka yaje ejo. Gutangura. Yatanguye ejo. Nkeka yatanguye ejo. Gufasha. Yabafashije ejo. Nkeka yabafashije ejo. Kuzimira. Yazimiye ejo. Nkeka yazimiye ejo. Kwiga. Yize ejo. Nkeka yize ejo. Guhindukira. Yahindukiye ejo. Nkeka yahindukiye ejo.
Exercise 13, the Hesternal tense, indicative versus relative.
Kugura. Naguze ibintu ejo. Ibintu waguze birihe? Kugura. Naguze ibintu ejo. Ibintu waguze birihe? Kuzana. Nazanye ibitabo ejo. Ibitabo wazanye birihe? kwambara. Namba ya kashimizi keza. Akashimizi wamba ekarihe. Kugabira. Yangabi impuzu nziza. Impuzu ya kugabi yirihe. Kuteka. Kwa tetsi nyamejo. Nyama mga tetsi zirihe.